Abaroma kigabane cy'umunane. Nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Kuko ikingera camwe mu bugingo bwo muri Kristo Yesu cancunguye ngo singanzwe n'icangera cy'icaha n'icurupfu. Ici vyagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kameremere kacu. Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi cy'icaha itsindisha icaha kiri mu mubiri, kugira ngo ibyo vyagezwe bibwiriza bishikanwe muri twebwe tutagenda mu buryo kameremere kacu, ariko tugenda mu bwa mpemu w'Imana. Kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwarira ikivy'umubiri, kandi abaganzwa n'impemu bitwarira ikivy'impemu. Kwitwarira ikivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwarira ikivy'impemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwarira ikivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana kandi kudashobora kuvyumvira, kandi abaganzwa n'akameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Ariko mwo ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri, ariko muganzwa n'impemu. Bisanzwe mpemu w'Imana mu bantu, ariko iyo umuntu adafise mpemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Bisanzwe Kristo ari muri mwebwe, umubiri uba upfuye kubw'icaha, ariko impemu ni nzima kubwo kugororoka. Ariko bisanzwe mpemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye mu bana, yazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye, izozura n'imibiri yanyu ipfa kubwa mpemu wayo mu bana. None rero bavukanye, turi n'umwenda atari uwa kameremere kacu ngo twitondere ibyago. Kuko namba mwitondera iby'akameremere kanyu ntimuzobura gupfa, ariko nimwica iby'umubiri ukora muvyicisha impemu muzobaho. Abarongorwa na mpemu w'Imana bose ni bo bana b'Imana. Kuko mutahawe impemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwawe mwemu yo kubahindura abana b'Imana. Nituma dutakamba tuti aba mwemu bwibabwiririkanya n'impemu yacu ari icabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo, turabaragwa, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Nimvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ivyaremwe vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhamye cyane. Kuko ivyaremwe vyagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi si byo vyavyigombeye, ariko vyagezwe niyageze ko biganzwa bityo, kugira ngo vyizigire yuko navyo bizocungurwa ngo ntibibe ibihumbwa vyo kubora, bizohabwa kwidegembya gufatana n'ubwiza bw'abana b'Imana. Kuko tuzi yuko ivyaremwe vyose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu, kandi si icyo gusa, ariko natwe bafise kuvyeza ubwa mbere vya mpemu, natwe nyine tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana. Niko gucungurwa ku mibiri yacu, kuko twakirijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze, ariko icari citezwe iyo kibonetse ntikiba kicitegwa. Icyo umuntu abonye bakicitega ate? Yamara ko twiteze icyo tutarabona, nuko tukirorera twihangana. Niko na mpemu dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpemu bwiwe aradusengera aniha imini itovugwa. Ariko isesa imitima iraza ibyo mpemu yimvira, kuko ku Imana igomba ariko mpemu asengera bera. Kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura mu bana ba se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yabagize abera, abo yagize abera yabahaye ubwiza. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Yitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira vyose kuri we? Ninde azorega Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ari ibahindura intungane, ninde azobagira bera? Mbega ni Kristo Yesu kandi ariwe yapfuye? Ibi rutayarazutse ari buryo bw'Imana bitaye ko aradusengera, ninde azodutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa n'ivyago no guhama n'inzara n'ukwambara ubusa n'ukuba mwirinde canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo
twirirwa twicwa bakuduhora kwageranijwe n'intama z'imbagwa.
Ariko muri ivyo vyose turushaho gutsindirwa n'uwadukunze, kuko amenye neza ntabikekeranye yuko narwo burupfu, ubugingo, abamarayika, abaganza, ibiriho, ibizoba, abafise ubushobozi, uburebure bw'amajaruguru, uburebure bw'amajyepfo cyangwa ikindi caremwe cyose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu Umwami wacu.